bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nabara mkije nchuti bakunzi, mahisemo kumvirizi vigani lovzira adijugi Amerika lisamira na Washington DC mukirundi no mukinyarwanda muri cya 18 muri kumana Joe Diani na hasi.
Ayo mavirage rero turimo hari haho abusanga bafise metro 15 ku 30. Ni kuvuga ni parcelle de case na toilette n'igikoni gusa. Ntugira aho ubakira inka.
Uyu ni Hatungimana Jean-Baptiste umworozi akaba n'umukuru w'ishira hamwe ry'aborozi b'inka muri commune ya Gihanga ni mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko batorohewe mu gutunga inka za kijambere igituma muraza kucumva handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndabwire yuko leta ya Sudani y'umanuko hamwe n'imihari yitwaje ibigwanisho kuri uno wa kane bateye umukono ku masezerano yo guhagarika intambara mu biganiro by'amahoro vy'abahuje muri Ethiopia hakajyo kanyuma ko guhagarika intambara imaze imyaka 4 ihuza ihungisha abanyagihugu. Ayo masezerano asaba berwa n'iyo ntambara bose gushira ibirwanisho hasi kuva kuri uno wa gatandatu gukuraho ibirindiro vya gisirikare bashinze kurekura imbohe zo mu ntambara hamwe n'abapfungiwe vya politiki no kurekura abapfasoni n'abana banyurujwe. Umuryango umwe bwa Afrika usaba imfashanyo y'amafaranga yihutirwa kugira ngo ubashe kubandanya ibikorwa urimwo byo kurwanya Al-Shabaab muri Somalia no guhabajeje umutekano muri Somalia kwifatira mu minwe umutekano w'igihugu cyabo. Ibyo byashikirijwe n'umukuru wa AMISOM Francisco Madeira kuri uno wa kane mu kiganiro haya yamenyesha makuru i Nairobi muri Kenya. Madeira aragabisha ko mu gihe bubura buryo bw'amafaranga vyogira ingaruka mbi na cane cane mu bice vyugarijwe n'intambara. Inama nkuru y'ishami mpuzamakungu ONU yaremeje ingingo yamiriza yuko leta z'umwe za Amerika umugambi wa leta z'umwe za Amerika ukwemera iko igisagara cha Yerusalemu ariwe mu rwa mukuru w'igihugu cha Israel. Ivyo ni mu gihe userukira Amerika muri ONU Nikki Haley yagabishije kukungene ibihugu vyatoye bizokwerekana ukungene Amerika izobona ibihugu bitubaha ico gihugu. Ambassadeur Nikki yatangaje ko Amerika izokwibuka uyo munsi aho yiyamirijwe mu nama nkuru y'ishamwe ONU kubera yubahirije uburenganzira bwayo nk'igihugu cigenga. Na ndijwi ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca ku rubuga rwa internet ya Radio Wizi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ngire mwiriwe ubushikiranganje bujijwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Rwanda butangaza ko ingingo yo gukuraho ubuhunzi ku Banyarwanda itazosubira inyuma bitegekanijwe ku itariki ya 31 y'uku kwa 12 ata munyarwanda azubacitwa impunzi. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi i Kigali niwe yaduteguriye ino nkuru. Asumta, imyiteguro igeze he?
Urakoze cyane Diane, nakubwira ko ministre ushinzwe gucyura impunzi mu Rwanda yatubwiye ko imiteguro igeze kure ko ndetse muri iyi minsi ya nyuma iganisha nyine kuri icyo cyemezo cyo gukuraho ubuhunzi ku Banyarwanda. Abanyarwanda barimo kuza ari benshi, yatubwiye ibyo kuryamira abadafite aho baba bakaba bafite aho babacumbikira. Yatubwiye ko imyiteguro igeze kure, ariko kandi akavuga ko Abanyarwanda bose bakiri hirya no hino ku isi bagomba kumva ko ari iminsi ya nyuma, hashyizeho icyumweru kimwe kugira ngo bose babe babashije abatazaguma muri ibyo bihugu bahungiyemo ko bose bakwiye gutaha.
None bizoca bigenda gute ku Banyarwanda bari hanze y'igihugu?
yavu minisitiri yavuze ko icyo gihe bazaba badafite ibipapuro bibemerera kuba mu gihugu bakiriwemo icyo gihe bazaba impunzi kandi impunzi zitazwi n'amategeko kuko icyo gihe ibyo hasi yabafashishaga bihita bikurwaho gusa avuga ko guverinoma y'u Rwanda nubwo ivuze ngo kutakenuke turimo z'ukwezi kwa 12 niwo munsi wa nyuma guverinoma y'u Rwanda izakomeza kwakira buri munyarwanda wese wakwifuza gutaha nubwo iyo tariki yaba yararangiye ko azakomeza kwakirwa mu
Eka tukure kubandanye rero kurikira iyo nkuru hama turaheza tugaruke ko makuru yacu yo hanyuma urakoze Asumta Kabo y'i Kigali
urakoze
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda ubukene bw'abigisha n'ibindi byankenerwa mu mashuri yisumbuye biri mu bituma abanyeshuri batamenya neza mu ishuri ni mu gihe ubushikiranganje bw'indero bwafashe ingingo yuko amashuri azuru nk'amanota ari munsi ya 30% abayobozi bayo bakurwa muri ayo mabanga ijwi ry'Amerika ryagendeye rimwe muri ayo mashuri afise izo ngorane muri komine Murwi yo mu ntara ya Cibitoke menyesha makuru wacu Diane Ndose ahadushikane
Ise kominare Ngoma ni rimwe mu mashure yisumbuye iri muri zone Ngoma muri komine Mugwi ifise ubukene bw'ibintu nyamukuru kugira abanyeshure baronka amanota meza akarorero ni nk'abigisha urongoye iri shure ry'Ngoma ndayishimiye Jean-Pierre avuga ko haheze imyaka ibiri bafise ubukene bw'abigisha batanga igifaransa icyongereza ikigwa cyo kwinonora imitsi hamwe n'icyamagara akavuga ko nimiburiburi hakenewe abigisha babiri irikena ry'abigisha rifise ingaruka ku bumenyi bw'abanyeshure umwe mu bigisha arabitwiganira
nk'ubu nigisha kuva mu 11 kuduga gushika mu 13 ibiharuro iyo rero badafise baze kuva mu 18 mu 9 batavyize neza biratogora duhura n'ingorane nyinshi harimo byinshi usanga batazi bufashe kuja kwigisha rimwe byo mu 18 mu 9 kugira ngo ubibutse ntiwavase natwe baduha ibyo twigisha kundi kundwe ari byo tabimaze urumva novuga n'inyankaye sheke nibo bashitse ku ntumbero badusaba ucusanga hageze nko mu kibazo cya leta batabitoye
Uwunda haruhira n'umuyobozi w'ishure ndayishimiye Jean-Pierre avuga ko hejuru y'akazi k'ubuyobozi akurikirana n'ibijanye n'indero hamwe n'ibyari gukora umunyamabanga w'ishure agatako agatanga ivyigwa ku kubura abakozi bakwiye kuri iri shure ry'Ingoma iruhande yaba hari n'ingorane ijanye n'ibikoresho nk'intebe hamwe n'ibirasi ibyo byatumye n'ishure rigira igisata kimwe aricyo cy'ubuhinga abanyeshure bacigamwo si bose bacifuza uyu numwe avuga uko gishobora kumubera intandaro yo kutamenya
gihe bakukihindira amatatu zibagapfa kwikurikirana ariko atazi sho bene birangora apfa kubinteramo nta kanose n'agatonya mbanda bifise mu hacanda byakiye uko nyine kintu takizi kandi kwakonane
Vyongeye umunyeshure aserukira abandi izonderera Fiston avuga ko bakenye ibikoresho bibafasha kwiga mbere hari n'ibyo batarakubita ijisho
turakenya bigisha nk'ikigwa gishasha cyaje muri uyu mwaka ikigwa cyitwa teyisi tukironkanye mu buryo bwo gufashwa kandi nta n'ibikoresho byacyo tufise ngaha kuri iri shuri n'ikigwa cyerekeye ama ordinateur nta nubwo tuzabona na ordinateur yariyo tuvyiye gukonyene manote ntituzi n'iza arivyo tukabibonako
ivyo biruko mu gihe bihano bifatirwa abayobozi b'amashure igihe abanyeshure batamenye twibutse ko mu ntango z'uno mwaka w'ishure w'2017 ushira w'2018 mu mashure 49 yo mu gice ca mbere c'ishure shingiro atashikanye 30% mu kibazo ca leta abayobozi bayegukira leta barabogojwe mu mabanga ariko rero abanyeshure babona ko n'ubushikiranganje bufise uruhara mu manota make baronka uyu ari mu baserukira abandi
ubu turi cyare mu ide n'igivyigwa tutize mu mwaka w'11 bivanye n'ukuru n'ubugihe byaziye ko byaje mu gice cya kabiri aho izo mu gice cya mbere ntitwabibonye neza izo mu mwaka wa 12 navyo byaje heze ukwezi n'indwi zirengako nubwo yuko abajye gutunganya ivyigwa bajeje gukora ingene bitabo bigenda kuko bazabitungikira kumanya kumanya nkubu fise ubwo bayo uko mu mwakoza hamwe bizosubira gushika kuko abanyeshuri baramaze kumenyera yuko ibitabo bizakuza biteze kuzosanga umunyeshuri mu 13 aza gutonda ku ishuri haheze nkuko yeze nivyashika rero si kosa y'abanyeshuri ahubwo azo ari kosa y'ubushikira nganje bo batanguza ishuri ibikoresho by'ishuri bitarashika nosaba ko bazo batungikira ibikoresho kumanya uko bateguye gahunda y'ivyigwa
muri rusangi amashure ari kure y'ibisagara ari mu yakunda guhura n'ingorane z'ubukene bw'abigisha hamwe n'ibikoresho by'abanyeshure urongoye komite y'itunganywa y'ishure gisumbuye gingoma avuga ko n'abagenduzi b'indero muri ako karere baherereyemwo bamaze imyaka 5 badashitse kuri iryo shure
abigisha ugasanga baramara nk'indwi canke zibiri utabona umwigisha
ubwo si kubera irino shure riri kure y'ibisagara
neza cane nico kirimwo kuko haraca nk'imyaka 5 ata inspection ubugenduzi ataje nko kugendura ingene iri shure rikora
nubwo ibintu biri uku twibutse ko ingingo ruhasha zigenga abigisha cyo kimwe n'abanyeshure ziheruka gufatwa n'ubushikiranganje bw'indero mu ntumbero yo guteza imbere ubumenyi mu ntara ya Cibitoke Diane Donce ijwi rya Amerika
Diane Donce arakeneye duce tuvangaho mu ntara ya Cibitoke dukubitire mu yabubanza bihana urubibe neza na neza muri commune Gihanga ahaborozi b'inka bo muri iyo commune bavuga yuko bafise ikibazo gikomeye cyo kubaka impungure zaho bororera inka za kijambere ni mu gihe bariko bahimirizwa yuko atawoba agitunga inka bita izikirundi ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu ibubanza Evariste Nzikobanya
Komine Gihanga iri mu ntara kama y'Imbo iri mu makomine yako karere kitwa Imbo yo hagati Imbo Centre mu Gifaransa akarere kagwiriyemwo aborozi b'inka kuva kera muri iyo komine harangwa ubworozi bw'inka z'ikirundi ugereranije n'inka za kijambere ivyo vyemezwa n'umuganga w'ibitungwa muri komine Gihanga Mufasoni Gatarina na Himana
inka zitembera turagereranya yuko ziri mu 46 ariko rero urabona uko buragiro bwagiye burahinduka aborozi benshi barimuka bakimukiriyo za gatumba bakimukiriyo za Cibitoke kuraba haruta handi kugira ngo baronke ahiyaguye bashobore korora neza ariko ziyerera kwa kundi nyene inzungu tugereranya tubona yuko menga zoshika nk'ibihumbi kuva kuri 15 gushika kuri 20 ariko rero inzungu zirakarigwa no munsi ubwiye ugaharura ugasanga ni kigitigiri ejo usanga inyana nyinshi zirakunda gukarigwa zigapfa kubera kumbure kujya korora muri zijya mpongore mbi zijyaga zimeze nabi zitagira isuku inyana zazo zirakunda gutakara cyane
naho igiharuro by'inka za kijambere ari gito muri komine Gihanga ihimirizwa ryo guheba inka za kera zitwa z'ikirundi hakijukirwa iza kijambere rirabandanya ariko aborozi b'inka b'Igihanga bavuga ko guheba inka za kera byari byiza ariko ko badafise aho bubaka impongore zo gutungiramwo izo nka za kijambere ibyo bikaza byonyugwa nuko inka ziherutse kwirukanwa mu ishamba cimeza rya Rukoko ryahora ruburaro n'uburagiro bw'inka Hatungimana Jean Baptiste n'umworozi w'inka akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'aborozi b'inka muri komine Gihanga
twebwe twahora dufise inka z'indundi ko twemera kuzigurisha tukorora kijambere natwe nk'abantu mugabo ikibazo dufise muri komine Gihanga nuno munsi leta ico kibazo ntiragikemura ayo mavirage rero turimwo hari haho abusanga bafise metro 15 ku 30 nukuvuga ni parcelle de case na toilette n'igikoni gusa ntugira aho bubakira inka inzu za kijambere ariko baravuga kuko twari dutunzwe n'urukoko kenshi aborozi wabamuhira inka zikaba mu rukoko akabare zibera
Mustandere wa komine Gihanga aratahura imyidogo y'abo borozi ijanye no kubura aho bororera izo nka za kijambere bariko bahamagarirwa korora Mustandere rero uko ndayisaba
kare inka zahora zirisha mu rukoko amashamba yarahari ubwatsi bwari buhari mugabo uwo yabanye yuko kuvuze kuri aborozi baramaze kubona yuko atawundi muti atari gutunga nke ushobora kugaburira aho ziri kubera ingingo yo gukingira ishamba cimeza rya Rukoko
umugambi wo guhamagarira abarundi korora inka za kijambere bakazororera mu mpongore ni umugambi wa leta ivyo bivugwa na Sengiyumva Dieudonné arongoye ikigo kijejwe ivyo kwimisha inka ku rushinge no guhingura imbuto z'inka za kijambere ku rwego rw'igihugu.
Hari itegeko riko ryatogwa shaje no rwego zigashizeho kuko inka zose zitegezwa kororerwa mu nkongore kuko ugomba korora kijambere ntabacorora zanka zingwiza mu nkozi zigenda zitonza umuzo anako buragiro bwarabuze amashamba ya leta yose bararagiye mugabo kugira ngo ibyo byose babikingire. Ubu turindiriye ko abashinga amateka n'abakenguza amateka bari twemereza kugira ngo aborozi bose bororere mu mpongore. Kwayo makenga rero wumva bafise nawe wari wewe ntoreka kugira amakenga mugabo kuneza y'igihugu kuneza ya environema kuneza y'aborozi bo nyene barakwiye kubitahura kumva yuko korera mu ruhongo ari yo nzira yonye nishoboka kugira ngo dushobore gushika kuri zanka za kijambere korora nke mugabo kororeze guhumwimbu kugaragara uboneka.
Abanyagihugu bamaze gutangura korora izo nka za kijambere bavuga ko izo baronkejwe harimo izidatanga umwimbu uhagije. Uwajejwe kuguriza inka za kijambere aremeza ko higeze kwinjira mu gihugu inka zivuye hanze zidatanga umwimbu. Sengiyumva Dieudonné agashikiriza ko inka zinjira mu gihugu muri kino gihe zisuzumwa bihagije mu ntumbero yo kugwanya izo zinjira zidatanga umwimbu. Igihanga mu ntara bubanza Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanya nka rakenuye murumvise ayavugwa ibubanza no muci bitoke namwe aho muri hatandukanye za Bururi Rumonge Makamba n'ahandi hose muturungikira makuru yanyu kuri radio yacu arubaze gmail.com. Mu mwaka uza twemeye yuko tuzoza turabashikiriza n'amakuru avugwa mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Rwanda. Muge hasigaye iminsi mike ngo ahimba abemerano heri bayihimbaze impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusendari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zabwiye mugenzi wacu Vedaste Ngabo ko biteguye kuyihimbaza nubwo ubukene ari bwinshi. Reka tutege inkuru dutege amatwi inkuru yaduteguriye.
Mu masoko yo mu Rusenda n'ijyasanza bahuraga n'impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani batangiye guhaha ibintu birimo imyambaro n'ibiribwa ndetse n'amatungo azabagwa ku munsi mukuru wa Noheli uteganyijwe kwizihizwa kuri uyu wa mbere tariki ya 25. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zivuga yuko imyiteguro ya Noheli iri kugenda neza usibye yuko zigifite ubukene bwo kugura ibyo zifuza. Abandi bamwe mu bo twasanze mu isoko ryo mu Rusenda babuze icyo bagura n'icyo bareka bitewe na mikoro yabo make.
Turitegura nyene hamwe rige byanka ubu naje ngaha mu isoko kugurisha kugira ngo ndabakono tegura umunsi mukuru nkaronka nakaboga. Umunsi mukuru nzogura kaboga utuputa ibintu nkivyo
kebwe turabarefije ubu turi mu itokera baraduha intuze bazana ibintu muri fware ha umuntu akasoma ibyo yipfuza guceri biharage ubufu n'amavuta niko turi ko dutegura ubu rero turi ko turasuma uko kuko twabampaye twambere duke nta myenda nakuyemo nakuyemo ibiryo by'abana gusa.
Ndayisenga Emmanuel umutayeri wo muri inkambi kwasanze akikijwe n'abakiriya bifuza yuko abadodera imyambaro bazambara mu munsi mukuru wa Noheli. Tangaza ko igihe cya Noheli na bona niyo cyegereje abakora umurimo w'ubudozi abantu barushaho kubagana ari benshi bityo bigatuma bamwe mu bakiriya bavuga yuko bahabwa serivisi zitanoze.
Turi gukorera abantu imyenda yabo benshi bakatugana bavuga ngo tubanyarukirize imyenda yabo kugira ku munsi wa mbere wa Noheli bambare bajyohe. Kubera tubatindira turababwira ati turakora tugacoka cya tubabwira ati murindire ku munsi wa Noheli. Ku munsi wa Noheli tuzagira watambara kuri Noheli arambara kubonana urumva itabonetse uwo munsi arihangana gatoya kugira azayambare kubonana abazanye impuzu tubapungurize kugira zibenere turabasubiza inyuma kubera yuko akazi k'izindi mpuzu ari kenshi cyane n'abapunguza amashati n'abapunguza amapantaro turabasubiza inyuma. Kostime ntabwo nshobora kuyakira kostime kuko itwara iminsi itatu cyangwa ine kuba kostime irangiye iyo minsi ine mbango ziri baya 20 urumva rero ntabwo nshobora kuyakira kuko abatwaye abandi umwanya.
Ku ruhande rw'abayangayanga bo muri iyi nkambi nabo babwijwe ijya Amerika ko imyiteguro ya Noheli ikataje dore ko n'amatungo azabagwa muri iyi minsi mikuru ya Noheli n'ubunane yatangiye kugera muri iyi nkambi yo mu Rusenda ari menshi.
Inka zatakwe kugaranga ubu hamaze kuza inka zingana gute?
Za Noheli baramaze kumanura nk'inka zirenga zishika ku 15. Ihene turafite ikibazo kose si ihene cyane kuko aha bahora ziva ngaha haruguri murenge zari zigwiriye ariko ubu zisa nk'izashize kazi twariko tusaba gusa ko ngene tworonka nk'inzira bakatureka tukayinzira haza za runingo tubagenda kuzigurira tukabiza
mumenya yuko iyi minsi mikuru ya Noheli n'ubunane yegereje mu nkambi yo mu Rusenda bamwe mu bagize amavirage agize inkambi bagenda bateranya amafaranga hanyuma bakagura inka zizabagwa mu rwego rwo kwishimira kurangiza umwaka Bedase Ngabo kubwijwe rya America mu Rusenda mu ntara kivwa amajyepfo
karirimbo ni ico mbarusha ka Priscilla akaba ari umuririmbyi kazi ava mu gihugu cy'u Rwanda nshuti bakunzi muri komumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara twongere tubahe ikaze ku ijuru rya America tsamirana i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda Miss Yosiro nkani no mango turabaha kanya tukabatahiriza abanyu iyo bari ariko imbere yuko duca tubaha ikaze ngo mutashe reka twongere tubisabire hakagira ico muwa mwarakunze muri kino kiganiro ico muwa mushaka yuko twoshimikira ko tukabandanya ico muwa mushaka ko duhubura muri 2018 mutwandikira tu email kuri radio yacu @gmail.com hamagutyo tubandanye tubaha ibiganiro biryohoye kandi tubashikira aho mushaka ko tubashikira radio yacu @gmail.com muri uno mwaka twarashimikiye ku makuru avugwa mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi ariko muri 2018 tuzoshimikira no kuyavugwa mu ntara zigize igihugu cy'u Rwanda Barusha Capricira canke ico ndabarusha mu gihugu cy'u Burundi niko baca bavuga turafise uwa mbere twa Gerard ari ku murongo Gerard amahoro
amahoro
uherereye amajahe ga Gerard
merereye Bujumbura hano bita mu gasenyi kuri ahantu bariko hafi yaho bubaka presidence
hafi yaho bariko barubaka ingoro ya presidence bigeze hivyo bikogwa ngaho ga Gerard
biriko birarangira
uratutunga tuburanye Jacqueline wari washatse ko tubahuza ntitwashoboye kumuronka ariko tuzobikora uyundi munsi ucutanga ubutumwa washaka kumuha nimbari ukumutasha
na ndamutahije n'abana biwe nabifuriza Noel nziza
bari amajahehe
bari muri Tanzania baze bagira umwaka musha mwiza kuri bose yego
urakoze cyane gose Gerard ngaho onye mu gasenyi uce ugira umunsi mwiza na Noheli nziza
yego me namwe murakoze
kuri mikro ni Diane Nahazwe turatari mu kiganiro wanyu mu ntara aho turiko turabatahiriza abanyu aho baherereye hatandukanye ikiganiro wanyu mu ntara ni kuva kwa mbere gushika kwa gatanu
pero no así eran sus andina pudiendo recibir en ye si me puso como recurar la vena rime suri fume a ver a un nuevo sí a ver
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda mwamikazi w'isi ni juru na karirimbo ka Chorale Saint Dominique mu gihugu cy'u Burundi twibaze ko aho muri muri kumugira umunsi mwiza kandi tubifurize na Noheli nziza kuko isa ntiyatanguye. Urugwaruka rwo muri Chorale Saint Dominique ruheruka gusohora urutonde rw'izindi ndirimbo hambavu y'izindi nyinshi basohoye. Reka twemere yuko umunsi umwe tuzobatumira hama bakatubwira ivyerekeye utwo turimbo twabo dutandukanye tw'Imana. Ijungi Amerika tukaba dufise n'uyundi ashaka gutasha ku murongo Eric Amahoro. Eric Amahoro, numva tutariko turashobora kumwumva. Eric Amahoro, Eric, uri kurashobora kutwumva wewe? Ivyuma ndumva bitariko biradukundira, mudutunge mutuburane. Urutonde rw'indirimbo za Chorale Saint Dominique rushasha rwitwa Nimugire Amahoro ya Kristo. Tuzobarondera kugira ngo bashobore kutubwira byinshi kuri izo ndirimbo rushasha. Mukanya turaza gusa nk'abasozera ikiganiro iwanyu mu ntara. Kwa abanyonga haduce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntaracu no munsi cyuti bakunze mariko muratwumviriza mwakenuye dusaba imbabazi kuko amatelefone yacu atadukundiye ngo dushobore kuba hakanya gakwiye ko gutasha Nari Diane nahaze kuri mikro mwinga bw'ivyuma hariyo Macbill ya Biro yashize hamwe amajwi yacu engineer nawe Joe yashikanye amajwi yacu ngaho mwari muri twe ntitukabifuriza kuranirwa mu vyanyu no mubanyu tuzosubira ku munsi wa Mungu mu kiganiro muri isanga mubandanye mugira umunsi mwiza